VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri mikro muri kumwe na Angela Louise Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba kuri FM ijana zine n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda niho twumvikanira mu Burundi mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 9 no kuri FM 105 n'ibice 2 dusamiranira i Washington DC kandi baramukije ndabahaye kazi mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba
ubwacu abakoze ibyo tubona yuko twakoresha isengesho tukabasabira kugira ngo bahinduke ntibakomeze uwo mutima mu gihugu twosaba ubutegetsi ko bo bakurikirana kugira ngo ubwo bwicanye ntibukomeze bukwira mu gihugu.
Uyo ni muramu w'umuntu yarayishwe mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi ahowe uburozi aravuga ibyo basaba leta y'u Burundi. Turababwira kandi n'abantu bafuye mu ntara ya Bubanza bishwe n'inzara turababwira n'inkino za kane muri Gabon aho zigeze ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika isamiranye Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ubwicanyi ku bantu bagirizwa ko ari abarozi bubandanya kuba mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Umugabo w'imyaka irenga 60 wo muri zone Buhoro komine Mabayi yarishwe n'abantu batazwi bamutegereye atashe ku mugoroba ku munsi kuri wa gatatu. Ibindi kuri inkuru tubibaze umenshe makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Bahoze bavuga ko ngo yari umurozi hanyuma abantu baraza bakora ikibi kibishe bamuhoye ngo nukubera ngo yari umurozi.
Uri nta utanga Imana kwihebura Privato murumuna wa Yosefu Maniragaba umutama w'imyaka irenga 60 yishwe akerewe n'abantu batamenyekanye bamutegereye ku mugoroba w'uyu wa gatatu atashe muhiriwe ku mutumba Runzya. Murumuna uwo muhisi yishikiye ahabereye ubwo bwicanyi avuga ingene byagenze.
Badutunye ko turi mu ibarabara atutuma ko ati umwengu ino murabe mwene wanyu baramwishe tugeze hano dusanga bamwishe. Uko bamwishe baramukereye hanyuma baca bamurambika ngaho baca bariruka. Tumaze kumenya ko bamwishe twiyambaje ubutegetsi. Ubutegetsi nabwo buraza buradufasha gushakisha aba bantu nabo barabura irengero ryabo.
Mu muryango w'uwo yasuka ubuzima umubabaro ni wose. Perajeni Zigimana muramu w'umuhisi ahereza Imana ibyabaye adasize inyuma ubutegetsi abusaba gukurikirana abaraye bashesha amaraso mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi.
Ku bwacu abakoze ibyo tubona yuko twakoresha isengesho tukabasabira kugira ngo bahinduke ntibakomeze uwo mutima mu gihugu twosaba ubutegetsi ko bo bakurikirana kugira ngo ubwo bwicanyi ntibukomeze bukwira mu gihugu.
Abanyamabayi na cyane cyane baba hafi yahabereye ubwo bwicanyi bafite amakenga ku bibera mu ikomine babamwo na cyane cyane ibyo guhiga buhongo abagiriza gukora abarozi bibaza ko baba hari ibindi byinyegeje inyuma bagasabanya n'abajijwe intwaro guhagurukira icyo kibazo amaze atararenye inkombe. Uyu ni umwe mu basaba ko ugira igikozwe.
Ego twegwe turafite amakenga k'ibintu biko biba mu ikomine yacu n'ukuri n'akamaramaza. Ibitwaza ngo nabarozi ejo bazoheza abarozi mu nyuma bace baje mu bandi atari abarozi bitwaje by'amatongo uwo bagize icyo bapfa baze bica kubera babona n'abambere bisha abantu ntihagire wafatwa ntihagire ibintu byinkurikiza bikomeye. Kera umuntu apfuye ku mutumba baregeranya abantu bose ku mutumba bakabafunga kwaza bare kuri umwe gushika batoye wakoze ico cyaha mugabo ubu gukiriye umuntu umwe umengana intungwa n'ibisanzwe.
Mustaneri wa komine Mabayi yemeza ubwo bwicanyi bwabereye ku mutumba Runza muri zone ya Buhoro. Salvatore Basabuguzuye avuga ko yanishikiye ahabere ubwo bwicanyi avuga ko iruhande y'amatohoza we nabo bafashanya bashira imbere amanama yo guhumuriza abarunguye kugira bavavanure n'ivyo kwihanira.
Tumaze kubyumva twaciye tukubitira kuri tere aho ijyo barajyabereye cyarisanga bikuri nivyo inkuru batubwira sanzariyo yo umwenegihugu yaragandaguwe bamwagiriza ko ari umurozi. Ama icyo twakoze twaciye tugirisha inama y'umutekano yari amasaha asanga uko yegeyeyo ako twaragije inama abenegihugu bari bahari. Mu cyo turiko turakora n'amanama kenshi na manama yo kwigisha bene igihugu kwihanira bihano n'amategeko ama cyose turakora kubagirizwa cyacu caha tufite uko bohanwa bimwe by'akarorero kuko amatohoza yaciye atangura dosiye iza iri mu minwe inyamira mabi
kwigenekereza rya 10 kuno kwezi kwa mbere nyene ubwicanye nk'ubwo bwarabaye muri komine Mabayi abagabo babiri bo ku mutumba Mageyo wa zone Butahana barishwe bagirizwa uburozi kuva ico gihe nta numwe mu bagirizwa ubwicanyi arafatwa ariko umustandere wa komine Mabayi yabwijwe ijya Amerika ko hari abaciye bahunga mu bakozi bara n'ubu bakiriko bararondegwa Imabayi mu ntara cy'Ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Evariste tukivuga ku nkuru y'abafa mu Burundi abantu bare bagera kuri 12 mu ntara ya Bubanza nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'inzara kuva mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka uheze 9 muri bo harimwo abana 4 bafuye muri izo ndwi zibiri zirangiye mugenzi wacu Diane Ndonse adufitiye inkuru irambuye
Abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kinogeye kuruta abandi baba muri site ya Muyange ya mbere iri muri komine Gihanga hamwe no muri site ya Muyange ya kabiri iri muri komine Bubanza abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ibyo bafungura eka nabakuze niko kuko Beshi muri bo bavyimbye birenge muri abo bakuze harabo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana marira uyu numwe mu bakenyezi bafise abana 8 dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amazi iminsi 3 adafungura tumubajije igituma afise marira mu maso yatwishuye ati
ukaramva nta mahoro mfise
uyabujijwe nege
mu buzima mva tari heza
Si heza gute.
Inzara yatuma muzima hapfuna kurika si heza.
Uvuze ngo uri mubanye wiwe.
Nitwa bukuru hirari.
Uvuze ngo ababajwe niki?
Ababajwe no kubera inzara. Amazi imisa adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane. Ababanye nibo bahora batora duke bakamuzanira. Twese twagezeho bihera. Imirima twagiye cyose yumye. Yumye imirima ntacu tugifise. Aha turagaragara. Aba dada baraza gutora imivyimba bakwega ni warazi guduharage yari imye twese twarumye ubu nta uzohemba urundi
iruhande yaba harabandi bajyamye mu mazu kubera basinzikajwe n'ingwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura iteriteka Selevana nawe ne tumusanza hari ku musego hamwe n'abana biwe babiri
nkubura abonaje ngo aje abana babiri maza meza abiri singira icyonja umugabo arakenye ubwo mwari mukuye kwikubita gashi mukarabi ntara ya Gihanga turago tubayeho nabi turagwara nitugira ikintu twifashishe mwari mukuye kutugarukira mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi katushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire ku munsi turagenda kumaze kwituro zibiri zitatu hari habicwa n'inzara hari hababure kiraba n'umuntu agapfa kamunukira mu nzu
uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera aha ni mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imiryango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafu bamwo na Imana Everine numwe asigaba mu nzu itagira umuryango n'umwe
ku miryango imwe twahembye ko abantu twabuje iyindi nancanira ku muryango kuganduka nsanga bayitwaye
Muri site ya Muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo ubu barongoye muri iyo site bagamunda Joasha avuga ko bagerageza kubatesha
barasambura kugira bagurishe mwe tumaze imizi to turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira ejo imvura niyo yaramukiguye mucamubura aho mukika umusaye
buramatari w'intara ya Bubanza Tarsis Niyongabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera kamo amashyirahamwe atandukanye kugira inguvu bakagarukira kuri abo banyagihugu
nico dusaba abatware abategetsi bose nico dusaba n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaba amashyirahamwe ya Croix Rouge makuru amashyirahamwe rya Seyser ishyirahamwe rya PAM ishyirahamwe ryose ryumva yuko mu ntumbero yaryo harimwo guseruka ku bago tugasaba amashyirahamwe yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yaba iyo mpuzamakungu ko yotabaranya agashika kuri abo bene gihugu bigihanga kuko by'ukuri baragowe kandi bugarijwe n'inzara nyinshi
kuva mu kwezi kwa 10 kuyu mwaka uheze abantu bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye biturutse ku nzara ngahi bubanza buramatari w'intara ya bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imijyango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya cimbo igera ku 3000 mu ntara ya bubanza Diane Ndonse ijwi rya America
arakoze Diane inkino za kane 2017 ziri ko zibera mu gihugu cha Gabon zirabandanya turi kumwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi Etienne inkino zigeze he
Aloizi urakoze abatwumvanda basuhuje ubu turakurikira umukino uhuza Tunisia na Algeria ari mu itsinda rya ba umukino urimo kubera mu gihe wa Franceville muri Gabon kugeza ubu bigeze ku munota wa 10 amakipe yombi arasa ni 0-0 nta kipe iratsinda bivuga ko amakipe yombi arimo guhatana kugira ngo arebe ko hari yatsinda kugira ngo ibe yarusha indi amanota
None bimeze gute ubone urukino ngene rumeze ubona ari nda yahabwa amahirwe
Urebye amakipe yombi Tunisia na Algeria na makipe akomeye muri bitsinda ariko nabyita gusa birumvikana ko ikipe ya Algeria isa nkaho ishobora kwirushira Tunisia ingufu no buhanga navuga technique mu gukina turebye nko mu mikino imaze kuba kugeza uwo mukino wabaye ku cyumweru n'umukino wa kabiri muri itsinda rya ba Tunisia ndeka ngo urutonde ko rumeze muri itsinda rya ba ririmo Senegal Zimbabwe Tunisia na Algeria kugeza ubu Senegal ifite amanota 3 yatsinze umukino wa mbere Algeria ifite rimwe Zimbabwe ni rimwe Tunisia niyo iri inyuma ku rutonde iracyafite 0 bivuga ko Tunisia igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu munsi nibura itahane inota rimwe cyangwa se abiri bibutsa neza ko mu mikino uzakurikira mu masaha 3 ku mugoroba Senegal ikina na Zimbabwe suri inyuma gato kandi Aloise mu mikino yabaye ejo y'itsinda rya mbere no y'itsinda rya A no mu kino wa kabiri wabaye kuri buri kipe kugeza ubu iryo tsinda rya arimo Cameroon Gabon Burkina Faso na Guinea Bissau kugeza ubu tuvugana nyuma mu kino w'ejo Cameroon niyo iri kwisonga n'amanota 4 Gabon ifite amanota 2 Burkina Faso ifite amanota 2 Guinea Bissau ifite inota 1 muri itsinda rya A basigaje gusa umukino umwe amakipe abiri azabaye nyuma azahita avamo
wabuzizi zo kinejo
ye ejo nabwo bikino izakomeza mu itsinda navuga ni itsinda rya C harimo amakipe ni Congo Republika Demokratike ya Congo harimo Cote d'Ivoire Togo na Maroc ku mukino w'ejo rero kuwa gatanu Cote d'Ivoire zakina na Congo Maroc ikine n'igihugu cya Togo
urakoze sizobana yatukwikora kuzura tubwira ivyizo nkino
urakoze cyane Aloise
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubize jo ku munsi wa gatanu niho President mushasha Donald Trump azurahirira gutwara leta zumwe za Amerika Thomas Kamirindi Radio Ijwi rya Amerika yiteguye gute kutangaza makuru y'ivyo birori
Icya mbere nuko uwo muhango uzatangira mbere ya saa sita ariko President Trump azarahira saa sita neza mu kadomo niho azashyira ikiganza cye kibumoso kuri Bibiliya ikiganza cy'iburyo akizamure none hatangira avuga ati jewe Donald Trump nemeye ibi n'ibi n'ibi uwo muhango rero tuzawunyuza kuri radio uri muba tuzawunyuza kuri Facebook radio yacu VOA uri muba tuzawunyuza no ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com uri muba ni saa moya y'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi aho nyine Trump azabashyize ikiganza kuri Bibiliya ikindi hejuru atangiye kurahira nuko tuzabigenza
no kuvuga abari mu Rwanda no mu Burundi bafise uburyo bwa internet ibyo biro bibazo bikurikirana byose ku jwi rya Amerika
bazabikurikirana ku ijwi rya Amerika kuri internet no kuri Facebook noneho n'abafite amaradiyo bose ntibizabacike bizaba biri mu bihita uko byakabaye
urakoze cyane Radio ijwi rya Amerika mu kirundi ni kinyarwanda dusamiranire Washington DC. Hirya hejo ku munsi wa kabiri imvura ivanze n'umuyaga birimo urubura byaronona ibintu byinshi mu makomine atatu y'intara ya Muyinga. Mu ishyirahamwe ACPD riharanira gukingira ibidukikije bavuga ko ari ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe ryibonekeza mu ntara ya Muyinga ari ukwihora kuriko kugirwa n'ibidukikijwe. Mukanya gaheze Diomede Mujojoma n'umuyobozi w'ibikorwa by'iryo shirahamwe yaganire na mugezi wacu Oriane Tangishaka yatanguye asobanura impamvu babona kwimvura nkizo ari kwihora kw'ibidukikije.
Mu gice kimwe tuvuga yuko ari kwihora nyene kw'ibidukikije, mu kindi gice naho tukavuga yuko ari icyo novuga la nature, le changement climatique, le phénomène naturel sanze ziriko zirabaho. Aro ngiye rero ku bijyanye n'uko koko ari ikirere kiriko kirihora ibidukikije biriko birihora, murazi murabona mwese ingene ibidukikije bidasiba kugeramirwa cyane rwose mu Burundi ndetse n'ahandi, cyane cyane muri izo ntara muhejeje kuvuga yuko zaguyemo imvura Muyinga, Karuzi, ahanini izo ntara zo mu buseruko bw'igihugu cyanke mu buraruko bw'igihugu. Ibidukikije birageramiwe cyane rwose, haraba gutema ibiti, haraba guturira amashamba, haraba ndetse n'icyo muvuga guca amakara kwinshi birenze, ugasanga n'imisozi isigaye igaragara, ugasanga imisozi yaturiwe. Ibitara bya leta nabyo nyene byaraheze kubera ariko barabicamwo imbaho n'ibindi, maze ibyo byose ibikorwa byose umuntu akora bigatuma ibidukikije bigeramigwa. Ibidukikije rero bimaze kugeramigwa niho haho uheza ugacusanga nabyo bigaruka bikanavuga bikihora, ari byo muheza mukabona imvura ikagwa ari nyinshi cyane rwose, nyina rimwe hakazamo n'urubura cyangwa hakaza ikizuba kirekire ku gihe kirekire. Ibyo biba bivuye kuri ibyo bikorwa abantu baba bakoze byo gusambura ibidukikije. Nari navuze kandi nti ariko kandi ntitwovuga yuko ibyabaye iyo mvura yaguye ikonona ibintu amazu imirima, yuko yavuye gusa kuri sinovuga ngo nuko kwihora gusa kw'ibidukikije. Hariho n'izo twita rero le phénomène naturel, icyo bitwa la Nina. Ubu kuva mu mwaka w'2016 n'uyu mwaka turimo nyene, iyo phénomène niho yatanguye, aho hari hahejeje kuba iyindi bita El Nino. Iyo nayo ikaba yaranzwe n'uko habaye imvura nyinshi cyane rwose muri aka karere k'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko bita muri Rift Valley, yaciye ikurikirwa rero n'iyi nayo turimwo bita La Nina, nayo isanzwe yerekanwa n'ubushuhe bwinshi burenze n'uko rero imvura iheza igatara. Ahanini rero byavuye kuri ibyo. Igihe rero imvura imaze igihe itagwa, ingira twese turamaze kubona yuko iramusiguye akenshi ntihajya haca haza imvura mu Gifaransa bayita averse, nyinshi cyane rwose irimo urubura cyangwa irimo umuyaga igaca yonona ibintu kandi ikagwa umwanya mutoya. Niko nashobora gusigura icyo kibazo mwarimu mbagiye.
None mushinga nawe mujujuma mubona ibihe bigiye kumera gute, imvura igiye kubandanya kugwa muri ubwo buryo canke uruzuba rugiye kubandanya gwaka cyane, mubibona gute?
Ego murakoze, nkuko nabivuze imvura nk'iyo simvura iba yari isanzwe, nacyo gituma mu Gifaransa bayita averse, mu Kirundi sinzi ingene kuyita. Kuvuga yuko izobandanya igwa gutyo, ibyo ntawobi ntawobyemera, nta n'uwobi ko urumva yuko atari byiza ico bikoze ico nyere nuko gushika ubutura rurereye ibiharuro abahinga bo muri ije gusedu sohorera kuko nubamenyesha yuko imbere yuko ibiziba mu ntango z'umwaka w'2026 bari bamenyesheje yuko hazoba izuba ridasanzwe imvura itazogwa neza nk'uko byari bisanzwe bimeze nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye ubu rero ibyaraye bibaye abantu barashobora kwibaza bati kumbure n'imvura ije mugabo reka turorere turabe kumbure turaza kuronka abanywanyi basanzwe bari aho muri izo ntara baratubwira yuko koko imvura yabandanije igwa kuko amakuru maze kuronka nuko ntibemeza yuko imvura yabandanije igwa yuko uruzuba nago ruzobandanya kirashobora kuba kiriko kirarangira bivanye n'ubushakashatsi igwa n'abasanzwe babigejwe haba ngaha mu Burundi canke mu bihugu duhana imbibe ndetse no ku isi yose nibaza yuko twororera ibiharuro bariko baradutegurira bikadushikira
muragendera ibice nka byose by'igihugu mu bikorwa byanyu abantu mubahanura ko botera iki mu mirima yabo ibintu biribwa bishobora kutononekara cyane bishobora kudahona muri rihindagurika ry'ibihe botera iki
ubwa mbere nagomba menyeshe yuko mu bisanzwe icyo cyari ikibazo abajeje intwaro bategerezwa gukorera ko cyane gose cyane cyane mu bushikiranganji bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi icyo kibazo bategerezwa kuba baragikoreye ko bakanabimenyesha abanyagihugu abarimyi kuko barafise ubu novuga ubuhinga hariho ibigo bisanzwe bijejwe kugira ubwo bushakashatsi ku biterwa hariho ikigo izabu bisanzwe kigira ubushakashatsi ku biterwa hariho n'ikindi kigo cyitwa iri gisanzwe gikorera ku muceri kiri muri kaminuza y'Uburundi abo rero bafatanije n'ibindi bigo byo muri bino bihugu duhana imbibe byo muri kano karere bohejeje bagategura inovuga bakagira urutonde rw'ibyo biterwa bagaheza bakabishyikiriza ubushyikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi nabo bakabishyikiriza bamwe abagoronomi bo mu ntara ndetse no mu makomine bagaheza bakabishyikiriza abanyagihugu ariko muri aka kanya sinogenda ntishyuye kuri icyo kibazo mumbajije hari ibiterwa bimwe novuga birinda uruzuba umuntu yobwira abanyagihugu bagerageza kujya baragerageza gutera mu mirima yabo nko muri iki gihe ihindagurika ry'ikirere riguma ryibonekeza hariho ibigori biri mu burya biri mu biterwa bishobora kurinda izuba hariho umuceri naho abenshi bashobora kwibaza bati umuceri urya none kumenga ukoresha amazi menshi ayo mazi nayo yamaze gukena umuceri uterwa mu myonga igihe myonga yateguwe neza amazi arashobora kubandanya aboneka hariho kandi amasaka hariho imyumbati hari n'ibindi biterwa mbumbarugo nabyo nyine birinda uruzuba tuvuga nk'amateke tuvuga nk'ibisunzu ibyo bita mu gifaransa inyame ibyo n'ibiterwa umuntu ashobora kuhimiriza abarimyi ko boza barakorera ko
reka rero ariko tuje ku murongo twakira abanywanyi biradijwe ijya Amerika bifuza kubaza ibibazo kandi no gushikiriza ibyumviro kuri iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe muri iki gihe tuhere kuri Alice uranyumva
yego ndabumva
mwiriwe neza Alice
mwiriwe neza
biradushimisha cyane hano kuri radijwe ijya Amerika iyo turonse umwigeme cyangwa umukenyezi ahamagaye duga kwijambo
ego ndashimiye cyane uwo mutumire ku nsiguro ariko aratanga ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mu bisanzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabona ko ihindagurika ry'ibihe ryamaze kudushikira turabona mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi inzara iriko iratema itongora zate haraka uruzuba rwinshi zate haragwa imvura nyinshi iteye ubwoba inzu zikabomagurika imirima ikahasinzikarira abantu n'ugupfa bagahwera kuko iyo umuntu atakigira n'ico ashira ku munwa urumva yandurukiraho n'uguhwera rero nagomba kubaza kubijanye n'ibintu byinshi batubwiye bituma irihindagurika ribaho hariho guturira amashamba birenze urupimo uca ibiti ku muvuduko urenze cyane ariko turabona cyane cyane ibyo biti byicira nibiti usanga bikiri bito bito hanini bikoreshwa mu gucana amakara canke mu kubaka izinzu z'amagorofa tubona z'ama etage hanyuma tukabona kandi ko n'imirima imwe imwe hariho imirima idashobora kurinda uruzuba nk'imirima mito mito idafise imizi ishika kure hama tukatuzi neza yuko ibitegwa bishobora gufasha abantu ari ibitegwa bishobora kuramba bishobora kuhangana n'izuba nk'imyumbati ibitoki n'ibindi ariko turakeneye cyane cyane ko boshobora kuturonkera bakatubariza mu bigo bigira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibitegwa mbumbarugo baturondere twebwe abarundi igitegwa c'amateke ngira ngo coshobora gufasha abarundi muri kino gihe kidasanzwe nashaka kandi kubaza uwo mutumire numvise ariko aradondagura ibi bigo bigira ubushakashatsi ku bijanye n'ibitegwa ndega none igitegwa c'amateke ko tutakibona mu gihugu c'u Burundi byo bavyagenze gute ibyo bigo yatubwiye hari ubushobozi byo babifise kugira ngo bifashe mu kugwiza ico gitegwa
ego mufukanya Lisa arakoze ku bibazo abajije na cyane cyane no ku ntererano yashikirije ngiye ku kibazo abajije ati ko amateke tubona atakiboneka mu gihugu cyacu mbega ibyo bigo birafise navuga ubushobozi bwo kuturonza navuga ayandi mateke cyangwa kuduha amateke tugashobora kugera ku kuyatera mu gihugu cyacu mu bisanzwe amateke icyari gitegwa mbumbarugo aho hambere hahise cyafasha imiryango cyane rwose mugabo muribuka yuko haragize igihe izuba riraka cyane rwose gushikaho amateke yononekara hanyuma haca haviramo n'indwara rero iya iza ikayica ubu ibijyanye n'ibyo bigo bigira ubushakashatsi nta kinini yanozishura ko kuko sindabigendera ngo mbaze kuri icyo kibazo cy'amateke yuko hari icyo bariko barakorera ko ariko arakoze kubaza icyo kibazo reka tugikorere ko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kukironkera inyishu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika bagenzi mukundi ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye umwanya aha niho bigarukiye ariko tubibutse yuko ejo ku munsi wa gatandatu president mushasha Donald Trump ariho azorahirira amabanga yo gutwara leta z'umwe za Amerika kuri radio ijwi rya Amerika amakuru yacu azobandanya ariko cyane cyane ndetse nka yose azoba ari kuri cyo kuri ivyo birori byo guhimbaza aho Donald Trump azorahira igihe cy'isaha 12 igihe cy'isaha imwe n'igice ico gihe cyose nta kindi tuzobashikiriza atari ivyo birori mugume ku maradio yanyu Turasozera ibiganiro byacu na hejo rero ku munsi wa gatanu aho Donald Trump azurahirira kurongora leta z'umwe za Amerika radijwi rya Amerika tuzoba turi kumwe namwe ibirori byose muzobikurikirana mugire umunsi mwiza